umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva imyiyamamazo y'amatora itangura aguma aherekeza umukandida w'umugambwe CNDD-FDD basangiye kugira ngo amwereke abanyagihugu. Mu bikorwa nk'ibyo niyo Perezida Nkurunziza yagabishirije abanyepolitike batandukanye kwiyubara muri ibi bihe by'amatora. Nkurunziza avuga ko abajeje umutekano n'ubutungane bamaze guhabwa amategeko akwiye kugira ngo bahane bihanukiriye abo yita ko bashaka gutoba amatora.
Duhamagara inzego za leta dijejwe gufata no guhana, ntagira umuntu n'umwe atoba amatora asizikaza ubuzima bw'umuntu ngo agende adafashwe. Igipolisi bamufate bamushikirize abacamanza buca utungane babucira ubanza ikibiriraho, nta n'umwe atazohanwa uwo ari we wese. Inkware zisezerano masese kuya dusozere neza, nawe tuzokwemera amano meza asigaye ko yokwatsa na rimwe kujya twavuze uwo yera katsa uheriwe ukazimira iwe nyene. Amategeko ahagije twarayahaye abajejwe umutekano, abasirikare, abajejwe gendereza. Ntambara twagwanye zirahagije, dushobora kwemera umuntu adusubiza mu gihumbi uwo ari we wese.
Umwe mu banyepolitike basa n'abatungwa agatoke ntiyatevye kumwishura. Agatogwasa umugambwe wiwe uhanganye ku rubuga rwo kurondera amajwi n'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse abanywanyi b'uwo mugambwe benshi barimwo n'abakandida mu bibanza bitandukanye barafunzwe. Gwasa we yavuniye akagohe inzego zitandukanye kutagwa muco yita umutego w'ubutegetsi.
Nagira nsabe abajejwe umutekano nimugwe muri uwo mutego, nagira nsabe abajejwe ubutungane nimugwe muri uyu mutego. Akarenganyo turakamenyereye, nimwavugisa aho mudupfungira twese muradupfunga, kuko nitwava naho tugasanga umusozi wasorokeye mu ibarabara ntituzoca tuguruka canke ngo tunyike, kandi izo mpunzi nizoca dusubira ngo tugende turi gusa. Ntibizokuburira uburenganzira, reka buguma ari uburenganzira. Nimba ata migambi bafise nibamanika amaboko babyemere, niba babayifise nabo nibemere duhiganwe. Mugabo duhiganwe ataguhezanyayo, nimba bashaka kubandanya baducinyiza igihe cyabaheranye.
Banyakuba mujejwe umutekano, ejo mukumva imbonera kure yitambitse imbere y'abantu babuza kujya mu bikorwa byabo bya propaganda, bagashyira nako bagakubitana, nimuze muvuge ngo babi n'abasemeye.
Perezida Peter Nkurunziza yanabwiye abakandida bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ko bazosanga ibigega by'igihugu bivobavobamwo ubutunzi bwinshi abasigiye.
Mu gihe nyiki turi mu yamamazo, ni abantu basesagura ubutunzi bw'igihugu biba canke basahura ubutunzi bw'igihugu. Tubahamagare guhera ku mitumba mwese, umuntu muzobonere ko aronona ubutunzi bw'igihugu mubishikirize wa mugwi twashiriraho ku biro by'umukuru w'igihugu, kandi bafise n'imero itariha. Abazobishikiriza doronka gashimwe, kuko ntitwifuza kubona yuko abazodukorera mu ngata bazosanga ibigega bigaragara kandi byari byuzuye. Ibigega biruzuye kujya gushyira kano kanya. Nagomba kuremesha uzodukorera mu ngata yuko azosanga bose namaze kubegeranya bari chini ya urinzi. Ntabwo nazotwara ngo gushikare mu ihumbi, nzobifatira nzogenda ndabafashe bose.
Yamara amashirama gwanya ibiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta nka Ulikome abona ko uko Nkurunziza yabivuze atari ko biri mu bigega. Gabriel Rufitira atwara Ulikome ati nyabu n'ubutunzi bw'igihugu bugeza hatemba.
Eheraba kuvuga ngo ibigega biruzuye, mwa kino gihugu cyacu dufise urugero rw'abantu b'abashomeri bakenye batagira akazi ku rugero rwa 70%, tukaba turi ku rugero rw'ubukene kubice birenga 22%, tukaba dufise amadeni hagati mu gihugu muraba amafaranga hafi imiliyaridi 3,000,000,000 hafi, bagaca bavuga ngo bafise ibigega byuzuye, bo baratunze mu bagaca bafata yuko abarundi bose bameze gutyo. Ivyo bintu rero twebwe twita kuya n'imvugo y'agashinyaguro mu mwaka w'2005 yavuze ko ibisaka by'imbwa byahiye, ariko twebwe twabonye ahubwo byashe bivomererwa abasuma basoma imbere y'abandi umuntu abavuza bakari wagira ingorane. Mu nyuma mu 2010 baratanguza umugambi wa tolerance zero, ariko uyo mugambi mwarabonye neza yuko ahubwo abasuma kubera inguvu bagize ntibigeze bahanwa ntibigeze bafata.
Iyo migambi yo kubungabunga itunga ry'igihugu no guhana abanyonora amatungo ya leta, Ulikome igira inama abakandida bariko bariyamamaza kuyishira imbere. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.